Iri n'ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Gakye neza nshuti bavandimwe. Ne Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaye ikaze kuri radio yanyu. Umugambwe CNL mu Burundi warayitashye ingoro yawe nshya ku rwego rw'igihugu.
Itegerezwa kugira ingendo shasha. Itegerezwa kugendera ubuntu n'ubupasoni. Bihanganira abandi kuko atandukanye. Ubwabo nawe bitandukanye turabarundi twese.
Uwo ni umushinga mateka Agaton Rwasa uyoboye uwo mugambwe CNL. Wavuze ko uwo mugambwe uzarwanya ikumira kugira ngo igihugu cy'u Burundi kizabe igihugu cy'abarundi bose. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo n'iza siporo n'imikino turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya muri hafi ya radio yanyu. Turahera ariko ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Aya makuru mwayateguriwe kandi muragezwaho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi bwake neza.
Bake Eugene ndamutse n'abaduteze amatwi. Muri Afrika, umuyobozi w'isosiyete Ethiopian Airlines ashikiriza ko atazi icyateye isanganya ry'indege yakorotse ku munsi w'Imana imaze umwanya muto ihagurutse iva i Addis Abeba muri Ethiopia ihitana ingenzi 157 zose zari muri yo. Tewolde Gebrel Mariam yabibwiye abamenyeshamakuru igihe yari yagiye kuraba iyo ndege yakorokeye. Iyo ndege yari mu nzira igana i Nairobi. Abanyagihugu bava mu bihugu 35 bari muri iyo ndege mu bwoko bwa Boeing 737. Yarimwe n'abakozi 19 bishyiramwe mpuzamakungu ONU. Muvugizi w'umunyamabanga mukuru wa ONU yavuze ko Antonio Guterres arongoye iryo shyirahamwe ahugije imiryango yabuze ababo kandi yifatanije nabo harimo n'abakozi ba ONU. Guterres yahugije kandi leta hamwe n'abanyagihugu ba Ethiopia. Abanyamerika 8 bari mu bahasize ubuzima. Ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu bwa Leta Zunze za Amerika nabwo bwarahugije abashikiwe n'ibyo byago ni mu itangazo bwasohoye cyo ku munsi w'Imana. Iyo ndege ya Ethiopian Airlines yakorotse ikirere kimeze neza hafi y'igisagara Bishoftu imaze umwanya muto ihagurutse. Perezida wa Algeria Abdelaziz Bouteflika yaratahutse mu gihugu ciwe ejo ku munsi w'Imana mu gihe imyiyerekano yamiriza ukwitoza kwiwe muri manda ya gatanu ikibandanya. Bouteflika w'imyaka 82 yaramaze indwi zibiri i Geneve mu Buswisse akorerwa ico ibiro vyiwe vyise gusuzumwa bisanzwe, ariko benshi biketse ko amagara yiwe amaze iyo mukuru w'igihugu amaze igihe kirekire ku butegetsi abangamiwe bikomeye. Bouteflika ntiyagaragaye ahabona kuva arwaye mu bwonko muri 2013. Imyerekano yamiriza ikiringo cya gatatu cya Bouteflika yinjiye mu ndwi ya gatanu ku munsi wa gatanu nyene aho ibihumbi by'abanyagihugu bihereje amabarabara muri Algeria ni Paris mu Bufaransa ahaba bimukira benshi bamuka muri icyo gihugu cya Algeria. Bouteflika yaratanze ibisabwa kugira azokwitoze muri manda ya gatanu, ariko yemeza ko mu gihe yotorwa azotwara umwaka umwe gusa mu nyuma zoce atuma ko ayandi matora. Amatora yabaye mu mahoro kandi yitabiriwe ku bwinshi muri Guinea Bissau ku munsi w'Imana ejo, aho abanyagihugu bagiye gutora inama nshingamateka nshasha mu cyizere cy'uko uruhagara rwa politiki rumaze imyaka ruhagarara. Nta n'umwe yishwe, nta migumuko, nta gushaka gutembagaza ubutegetsi byabaye, nta n'umwe yafashwe kandi nta wafunzwe aho ivya politiki. Ayo n'amajambo yashikirijwe na Perezida Jose Mario Vaz wa Guinea Bissau ejo ku wa Mungu. Yongeye avuga ko igihugu kironse intsinzi mu guharanira umwidegemvyo. Abanyagihugu batoye abashinga amateka mu migambwe 20 tavuga rumwe na leta hamwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Ibyayavuyemo byitezwe ko bishikirizwa mu mpera z'iyindwi. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika atekanya kurondera izindi miliyaridi 8.6 z'amadolari y'Abanyamerika yo kubaka uruhome mu nteguro nshasha y'amafaranga leta izokoresha itangazwa kuri uyu wa mbere. Ibyo byashikirijwe n'abategetsi mu biro vyiwe White House. aya mafaranga asavye arenze hafi imiliyari dindwi Trump yari yarasavye imbere yo gutangaza ko igihugu kiri mu bihe kibangamiwe. Iyo nteguro y'amafaranga leta izokoresha igizwe ya gatatu kuva Trump atowe ishobora kutemerwa n'abashingamateka mu mugambwe wa Demokrate hamwe na bamwe mu ba Republikane. Igiye rero kushikirizwa atagiye kirekire giheze leta ihagaritswe imirimo iminsi 35 ku mpari z'ikoreshwa ry'amafaranga ya leta. Mukuru w'inama nshingamateka Nancy Pelosi hamwe n'umukuru w'umurwi w'abashingamateka muri Sena Chuck Schumer bashikirije jo ku w'Imana ko bibaza ko Perezida Trump yaronse icigwa igihe imirimo ya leta yahagarara mu kwezi kwa 12 bitewe nuko Kongre ya Amerika yanse kumuha imiliyari zitanu zo kubaka uruhome yari yarasavye. Ugutana mu mitwe gukomeye kuravugwa cyane mu buraruko bushira ubuseruko bwa Siriya, aho abarwanyi bashyigikiwe na Leta z'Ubumwe za Amerika bavuga ko bari mu rugamba rwa nyuma n'umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kisilamu ibaguze. Abategetsi ku ruhande rwabo barwanyi bo mu muhari Force Democratique Syrien FDS mu camake na Amerika ibashigikiye biteze ku rugamba rutaborohera mu gihe amahema hamwe n'ibisigarira by'amazu yabomotse bitaborohereza. Bavuga ko abakora iterabwoba bakoresha inzira bimvye mu kuzimu mu kwinyegeza no kugaba ibitero. Bavuga ko inzira zo mu kuzimu zifise uburebure bw'ibirometero birenga 2 kandi zitezwemo amabombe.
Urakoze Aloyizi. Nchuti rero hayo namwe makuru avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi. Umugambwe CNL urongowe n'umushingamateka Agathon Rwasa waraye utashye ingoro yawo nshya ku rwego rw'igihugu. Agathon Rwasa yavuze ko uwo mugambwe uzarwanya ikumira kugira ngo igihugu cy'u Burundi kibe icy'abarundi bose. Raymond Zimana, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Bujumbura mu Burundi, aduhe inkuru irambuye.
Niko byari bimeze ku ngoro y'igihugu y'umugambwe SNL, aho iyo ngoro y'uguru wicese mbere umukuru w'uyu mugambwe acayemeza ko uyu mugambwe utangu yicese ibikorwa bya politike. Agathon Rwasa mu ijambo ryiwe yagarutse ku rugamba rwo kugwanya icyazingamiza igihugu cy'u Burundi. Icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka avuga ko ari ikumirwa rifatiye ku macakubiri, iyo naryo yemeza ko atakibanza rifise mu guteza imbere igihugu.
Nta muntu n'umwe ku isi yarenze arahitamwo abamubyara kandi mushikize zo rindehera nta muntu ashobora kuzohita bamubyara. Bisigura yuko imyanya ngo turabanaka ngo murabanaka n'ubupfu bw'ubuntu. Nta wahisemo ko umuntu, nta wahisemo ko umututsi, nta wahisemo ko umutwa. Mugabo ivyo naho bidusamaza, tuzi yuko mu buhutu bwacu ni umututsi bwacu ni umutwa bwacu turabarundi twese n'uburundi. Ibindi byose ni ibyo gusamaza, ni ibyo gutesha umwanya, nijyo gutesha ingufu, nijyo kudusubiza inyuma, nijyo byatumye Burundi buba nk'ubwazingamye. Tubaguma misi yose tubwira ngo turakeye kandi Imana yari yaduheze agiye dufise ibyo gutunga tugatunganirwa.
Rwasa yemeza ko umugambwe arongoye ukeneye ihinduka ryiza. Yatekereye impanuro abanywanyi biwe kugira bazoshikire intumbero bihaye.
Dutegerezwa kugira ingendo nshasha, dutegerezwa kugendera ubuntu n'ubupfasoni, tubihanganira abandi kuko tandukanye mugabo naho dutandukanye turabarundi twese. Tumenye guhanira abantu babaje no kwibagira ibyatubabaje. Twiganzura kahise kabi, duhanga amaso ibyongirira neza, ibyongirira akamaro abarundi n'abantu bose. Ihinduka ryiza uburenganzira bwa buri wese kandi inyotewe na bose, harimo n'abagerageza kuricereza kuko kuribuza byobyo ntibishoboka.
Bamwe mu banywanyi b'uyu mugambwe bavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeje ko uyu munsi batazowibagira kuko bagiye gukorera ku mugaragaro mu gihe bari bamaze imyaka itari mike baburabuzwa.
Umunsi w'intsinzi udasanzwe, umunsi udasanzwe kuko twari tuwurindiriye tuwiteganye igishika, ahubwo ku munsi w'Imana byarasibye. Abantu turabumva yuko tubuze amahoro, ngo n'umunsi kweri bamwe banabimenye mu gitondo, abandi bayimenye cyo kumugoroba mugabo ku nguvu dufitiye umugambwe wacu sene twakoze hirya no hino kuburyo twashitse ngaha
no musi nuvuga kutazokwigira twibagira uko bari baratuburagije keshi mugabo turihangana mugabo murabona ko dushitse ku ntambwe ishimishije ubure turateye intambwe
ashi jumbone kanyitsinze hubwo riho uko ndavye inyene ibikorwa byari bimeze ndavye n'ingindi gihugu cari gipanze ndizeye neza koko yuko insinze tuyibona kashi
abo banywanyi ba SNL ubugabo surucumu basaba ko amategeko yokubahirizwa abanyamigambwe yose bagahabwa uburenganzira bungana ku rubuga rwa politiki
nuko n'umugambwe senere harimwo icyo kungana nuko imigambwe yokora ku buringanire atawusumbu yundi tukagenda twumvikana icyo nico dusaba ko twokubohirizanya uburenzi itegeko ibitegeko rikamufata uryubahirije nayo bakamureka gakora
abari baratuburabuje batuburabuza batisunza amategeko ubu rero twobasaba ko kwisunga amategeko mu byo bokora byose atawanjya wangura atawe barenganije kandi atawe bacinyije
naho uyo mugambwe wari waronkejwe uruhusha rwo kugurura ingoro yabo ku rwego rw'igihugu inyuma yaho bisibiye kuko umukuru w'igisagara yavuze ko umutekano ushobora guhungabana none umunsi bamwe mu bari baje muri ibyo birori niborohewe aha tuvuga abari bavuye muri komine Matana turi mu ntara ya Bururi kuko umuduga barimwo wahagaritswe n'igipolisi mbere baca bajanwa kumvirizwa muri komisariya y'igipolisi ibirori byo kugurura iyo ngoro ku rwego rw'igihugu bikaba byari byatewe iteka na bamwe mu baserukira ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi aha tukavuga nk'ubuserukira umwe bwa Buraya ubuserukira igihugu cy'Ububirigi n'igihugu cy'Ubudage umugambwe SNL wemerewe gukorera ku mugaragaro ku igenekerezo rya 14 ukwezi kwa kabiri 2019 n'ubushikiranganzi bw'intwaro yo hagati mu gihugu I Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Chuti zijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
dukomereze mu ntara ya Kirundo aho imiryango ibarirwa mu 2022 yari yugarijwe n'inzara muri iyo ntara yahawe ibifungurwa na programu ya ONU yita ku biribwa pamo muri iki cyumweru turangije cyakora ibyo biribwa bishobora kuzababana bike kubera ko ababonye iyo mfashanyo bavuga ko igice cy'ibyo bahawe bazagifataho imbuto zo guhinga ni mu gihe ibyo bice by'igihugu byahuye n'uruzuba n'imvura ikabikomeje kugwa nabi abanyagihugu bafite impungenge ko bashobora nabwo kutazabona umusaruro bagasaba abagira neza kubaguma hafi inkuru irambuye murayigezweho na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze
kuva ku munsi wa kabiri w'iyindwi gushika kuri wa gatanu ishyirahamwe mpuzamakungurira aba ivy'imfungurwa ku isi PAM ryarashyitse ku miryango iharugwa ku 2022 yahuye n'uruzuba imfungurwa zigizwe n'ibiharage ibigori umunyu n'amavuta zaratanzwe abaronse ivyo bifungurwa mu makomine ya Busoni Kirundo na Ntega barakenguruka
tuvyumva neza cyane kubera inzara yari turembeje kubera twateragiye tukabura n'umusogoro twoje kubareba tugarukiye ko ngo baduhe agafashanyo twumva mengo twanezerewe
twumva twanezerewe gose kubera mutugarukiye ko bivanye n'uzuba rwari rwa dusinze kazi kugeza naho ibihage byiwuma n'ibihage n'ibigori biwuma
amatongo arayimye abenshi bariteguriye impeshi ariko imvura babuze kuva mu rutasi n'ubu ibandanya kutaboneka neza
tubyitegereje uko ubu bimeze ubu dusa n'abacerewe imvura yaguye nabi nabi yaguye iteba ntabwo twarindiriye mugamba atari iki twateragerira ko yari kararenga imvura hiboneke niho duteragirira
imvura nigwa neza mugamba gusa turije ko ari gizogwa ko twanze tuyibona niyo y'umunsi umwe hari giye kumuritogwa neza hanyuma abantu tugateragiranye twebwe ntitukira amatari iki imvura yaguye naho bari mu kwa kabiri nka 2020 twatera
uko babitegekanya imfashanyo bamaze guhabwa nizo bazikorako mu guteragira amasize bati ni yanzara
tuzoyitera kuko ntabe haje twarose batuyiteragira umuntu yemere gusonza nyene mugabo yasize mu kuzimu tubasaba ko boca baduhutundi tubatwadufashije kurindira imboga kuko bitumimariye mu mbibe tuca dusonza kandi kurindira igihe imboga zobonekera tubatwacu
bishoboka barifuza ko ubwo bufasha guherekezwa n'imbuto
tubasabye ko tuzanira akabuto nyine nako tukagatera
ntitubasaba ahubwo twabari bacubonye ingwara dufise baduha akabuto ejo dushyiremo n'inziba ryaka twongere mu tugarukire ko mutugire nk'uko mabizi uyu munsi
kuba pamu yaratanze ifashanyo zishyikira benshi bashoboka byarafashije kuremurira abatware umutwaro uyu mufasoni ni umwe mu barongoye umutumba wafashijwe
abantu bumvise ko hari abariko baratega twese ariko turatega zari ngorane ni ukuvuga nabyuka mu gitondo usanga abantu nk'isini bari muhira nkabura ukuntu ndabiyugurura byose nange ukuntu nabigenza nkabura usha ndanezerewe rwose baca umunezero mfise ni ntangere kabisa ko abenegihugu iwanjye baronse utwo bafungura
mu kurindira ko imvura ishikana uyu mutware ahanura abarongoye kutamarira mu nkono ivyo bafashishijwe
ino haraguye tuvura mu gahabwe dukenya cyane ntabwo twashikanye hasi muga gusabe ne gihugu tumaze kumva ko bazanye iyo mfashanyo twimvire ko ashobora kuba harimo uduharage cyo turabahanura bose ko boca bashika badushira mu kuzimo kugira ntibaduteke kuko turabiko tukoronesha imvura ubu ikagwa tukimbura
uyu yizewe kurongora abanyagihugu arasaba abagira neza kubandanya baba hafi agasigura ko inzara itaheze neza kubera icyo gice cy'ifungurwa kizoja mu ndimo mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
radio ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nganya w'amakuru ya sporo turahere mu Rwanda muri kumwe na Jean Claude Munyandinda
mu mpira w'amaguru championnat y'icyiciro cya mbere yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize imikino yari igeze ku munsi wayo wa 20 kwa gatanu ikipe ya Bugesera FC yanganyije na Rayon Sport igitego kimwe kuri kimwe kuri stade ya Kigali Inyamirambo ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino ibiri ikipe ya APR FC yatsinze Etincelles FC igitego kimwe ku busa kuri stade ya Kigali Inyamirambo Kiyovu Sport inganya na Sunrise igitego kimwe kuri kimwe kuri stade Dolamitie kumumena imikino itanu isigaye yabaye ejo ku cyumweru kuri stade ya Nyagisenyi mu karere ka Nyamagabe Amagaju FC yatsinze Gicumbi FC igitego kimwe ku busa Musanze FC yatsinze Police FC ibitego biri ku busa kuri stade Ubworoherane Musanze ku kibuga cy'Inyakarambi ikipe ya Kirehe FC yanganyije na Espoir FC ubusa ku busa ikipe ya Mukura Victory Sport yatsinze AS Kigali ibitego biri kuri kimwe kuri stade ya Kigali Inyamirambo kuri stade Umuganda Irubavu ikipe ya Marine FC yatsinze AS Muhanga igitego kimwe ku busa kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 20 w'imikino ku rutonde rw'agateganyo ikipe ya mbere ni APR FC ifite amanota 48 ku mwanya wa kabiri hari Rayon Sport n'amanota 48 iya gatatu ni Mukura Victory Sport nayo ikagira amanota 48 ku mwanya wa kane turahasanga Kiyovu Sport n'amanota 35 Police FC ikaza ari ya gatanu n'amanota 31 ikipe ya gatandatu ni Espoir FC n'amanota 31 nayo AS Kigali ikaba ya karindwi n'amanota 27 ku mwanya wa munani hari Sunrise ifite amanota 26 AS Muhanga igakurikiraho ku mwanya wa cyenda ikagira amanota 25 ikipe ya 10 ni Bugesera ifite amanota 23 Musanze FC iza ku mwanya wa 11 n'amanota 22 Etincelles FC ni ya 12 n'amanota 21 ya 13 ni Marine FC ifite amanota 20 ku mwanya wa 14 hari Gicumbi FC n'amanota 16 Kirehe FC ni ya 15 n'amanota 18 ya 16 ya nyuma na Magaju FC n'amanota 18 Tunyarukiye mu kino y'intoki ya volleyball, amakipe abiri azahurira ku mikino ya nyuma ya playoff muri shampiyona y'icyiciro cya mbere ku makipe y'abagabo yamaze kumenyekana. Ayo makipe agomba gukocorana kuri finale ni ikipe y'ikigo gishinzwe ibirebana n'ingufu z'amashanyarazi mu Rwanda, REG Volleyball Club, n'ikipe ya Gisagara Volleyball Club ya karere ka Gisagara. Ejo wundi kwa gatandatu, REG Volleyball Club yasezereye ikipe ya IPRS Ngoma yitsinze amaseti 3-1 umukino wa kabiri wa playoff muri kimwe cya kabiri kirangiza wabereye Ingoma. Umukino ubanza nanone REG Volleyball Club yari yatsinze IPRS Ngoma amaseti 3-3 i Kigali. Mu wundi mukino wa playoff muri demi-final, ikipe ya Gisagara Volleyball Club yakuyemo kaminuza ya UTB yitsinze amaseti 3-2 mu nzu y'imikino y'akarere ka Gisagara ejo wundi kwa gatandatu. Na mu mukino ubanza wari wabereye Kigali, nabwo Gisagara Volleyball Club yari yatsinze UTB Volleyball Club amaseti 3-1. Iyi ntsinzi ya Gisagara ni morale ikomeye kuri iyi kipe irimo kwitegura guhagararira u Rwanda mu marushanwa ahuza amakipe yabaye ya mbere iwayo muri Afurika, nk'uko biherutse gutangazwa na Augustin Ntivuguruzwa, umuyobozi wa Gisagara Volleyball Club.
Kuko mubizi Gisagara ni ikipe ihora itwaye ibikombe ya playoff, turacyari kwizeye intsinzi, turanitegura cyane kuko twenda gusohokera Afurika mu gikombe cya Afurika. Turategura ikipe ku buryo buhagije ko muzi ko twitegura tariki 30 kugeza kuri 11 tuzaba turi i Cairo. Imyitozo rero irakomeza, dushyiramo ingufu mu ikipe ndetse tuzongeramo n'amaraso mashya.
Imikino ya finale muri playoff hagati ya REG Volleyball Club na Gisagara Volleyball Club iteganyijwe mu kwezi gutaha kwa kane. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Jean Claude urakoze. Mu Burundi naho mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka abafitiye amakuru ya sport n'imikino.
Mumpera zindwi twari turangije ihiganwa ryo mu cicaro ca kabiri umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu ryari rigeze ku munsi ugira uw'indwi. Ku munsi wa gatanu hatanye mu mitwe Burundi Sport Dynamique na Muzinga yose y'Ibujumbura. Urwo rukino rwarangiye Burundi Sport Dynamique utsinze Muzinga ibitsindo bibiri kuri kimwe. Urukino rwa kabiri rwahuje Aigle Noir Bewi Makamba n'umugwi Interstar mu gisagara ca Bujumbura. Ni Interstar watahukanye intsinzi muri urwo rukino mu gutsinda Aigle Noir Bewi Makamba ibitsindo bine kuri kimwe. Kuri uwa gatandatu ihiganwa ryarabandanije ku kibuga cy'Igatwaro mu Kayanza. Top Junior wo muri iyo ntara wakiriye Lumière de Mwumba wo mu ntara Ngozi. Top Junior wo mu Kayanza niwe watahukanye intsinzi y'ibitsindo bitatu ku busa bwa Lumière de Mwumba. Kuri Stade Imuco i Muyinga, Busoni Star watanye mu mitwe na Moso Sugar wo mu ntara ya Rutana. Ubwo rukino rwarangiye ku ntsinzi ya Busoni Star y'ibitsindo bitanu kuri kimwe cya Moso Sugar. Kuri Uwimana naho habaye inkino zibiri. Unite FC Muyinga wakiriye Delta Star mu Gatumba. Ugo rukino rwarangiye Delta Star utsindiye Muhira Unite FC ibitsindo bibiri ku busa. Kuri Stade Ingoma igitega naho Royal FC y'Umuramvya wakiriye Buhumuza wo mu ntara Cankuzo. Ugo rukino rwarangiye ku ntsinzi ya Royal FC y'Umuramvya y'ibitsindo bitanu ku busa bwa Buhumuza. Izindi nkino zibiri zitegekanijwe kuri uyu wa mbere. Hakazoba inkino zibiri ku kibuga citira umugano Ludoviko rwa Gasore i Bujumbura. Volontaire FC wo mu Kanyosha uzotana mu mitwe na Legends Athletique. Les Elefana y'Ububanza ukazotana mu mitwe na Rumonge City. Ku musozo wa Fazale w'ihiganwa ryo mu cicaro ca kabiri ku rwego rw'igihugu mu mugwi B, Burundi Sport Dynamique niwuza mu kibanza ca mbere ugakurikirwa na Interstar yose yo mu gisagara ca Bujumbura. Mu mugwi B naho Top Junior mu Kayanza niwe uri ku isonga ugakurikirwa na Delta Star wo mu Gatumba. Ihiganwa ryo mu cicaro ca mbere mu mupira w'amaguru naho ryari rigeze mu mpera zindwi twari turangije ku munsi wa 27 kuri uyu wa gatandatu. Kuri Stade Ingoma Gitega, Flambeau du Centre wakiriye Bumamuru wo mu ntara Cibitoke. Bumamuru watsindiye Flambeau du Centre Muhira ibitsindo bitatu kuri bibiri. Kuri Stade Muruyigi naho Flambeau de l'Est wo muri iyo ntara wakiriye Atletico Olympique wo mu gisagara cya Bujumbura. Ubwo rukino rwarangiye ku ntsinzi ya Flambeau de l'Est y'ibitsindo bibiri kuri kimwe cya Atletico. Aigle Noir w'Imakamba nawo watanye mu mitwe na Rukinzo igihe cy'isaha y'icumi kuri Stade Ngoma Igitega. Rukinzo niwe watahukanye intsinzi mu gutsinda Aigle Noir ibitsindo bibiri ku busa. Ku kibuga citira umugango Ludoviko kwa Gasore igihe cy'isaha indwi n'iminota 30, Vitaro watanye mu mitwe na Kayanza United wo mu Kayanza. Ni mugu Vitaro watahukanye intsinzi ya bibiri kuri kimwe cya Kayanza United igihe cy'isaha y'icumi. Buja City nawo wakiriye Messager Ngozi wo mu ntara Ngozi. Ubwo rukino rukaba rwarangiye iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi. Kuri Uwimana habaye inkino zitatu. Kuri Stade Prince uri kwa Gasore, Lelier watanye mu mitwe na Olympic Star w'i Muyinga. Ubwo rukino rukino rurangira Lelière utsinze Olympic Star bitsinde bitatu kuri bibiri kuri Stade Rukundo Ingozi naho Ngozi City wakiriye Lydia Ridike Burundi Sport for Africa y'Ubujumbura ubwo rukino rwarangiye iyo mugi yose inganya ubusa kubundi urukino rwahuje kuri Stade Ngome Gitega musongate wo muri yo ntara na Message Bujumbura ntigwarangiye kubera imvura yaguye ari nyinshi bikabitekanijwe ko rusubigwamwo kuri uyu wa mbere naho rero ihiganwa ryo mu cicaro ca mbere kugwa ugihugu cyari rigeze mu mpera z'indwi ku munsi wa 27 umugwi Aigle Noir uza warahawe igikombe cy'uno mwaka wagihawe ku munsi wa gatatu windi twareye turangije ku munsi wa 26 w'ihiganwa ufise amanota 61 ni ukuvuga ko wasumbya amanota 13 umugwi Musongati uri mu kibanza ca kabiri bisigura ko inkino zisigaye ataco zohinduye mu kibanza umugwi Aigle Noir Makamba warusanzwe urimwo Bujumbura Evariste Nzikubanya nka Ijwi rya Amerika.
Radijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije nshimiye abadufashije ku buhanga bw'ibyuma amakuru mwagejwe na Aloyiz Bigirimana Fatuma Karara Arimasi ni washyize hamwe ibi biganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mu izina ry'abagenzi banjye mbashimiye mwese ko mwateze amatwi no gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza banatanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere nanyeka Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio ijwi rya Amerika yo yabaye